Tashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook ya True Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno musi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndiye hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Icuka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi inama y'Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkura mutima bitandukanye mu vya Episcopi Catholica bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Catholica muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vya muranze yongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Catholica ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe musenyeri nta mwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya nari mvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami iryo babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi two gukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda hacanye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaheza kakamba karyo ko gusenga cane cane kukwibuka bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo izi ntambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'iwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simoni Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye mu haba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzo vyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twa twagize bakwiriye umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo ba Kristu mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twogenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku ijwi rya Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe twebwe ku bajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi murakoze ikibazo cyane n'iki
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu byo kwemera Imana canke mu cyahe gisata
munsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize ubugene kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo yashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawushaka kwakwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana akishura aruranishije kuki ukuze mu bwahe bwo kwemera bwa politike canke bwige
bwo kwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ku telefone yewe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga ryatangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Burundi ubuzima bw'Burundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagara muri Kenya
iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe ndiruko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemye nuko imuho buzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose. Iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka nta ushobora kuri komakoma, nta urifitiye, nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba. Ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza, nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye. Mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira, naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda, ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kuganyu ga musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025 2027 tugarutse muri rya tangazo rya bungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi, kuganyu iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ari katihabwa nkuko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ari katihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho, akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira, icyarota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari, ari mu kumubungabungira amagara, ari mu kumusigamira utwo atunze, ari mu kuduteza imbere, ari mu kibano cyiza, ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi bikomeretsa, hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe. Naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe, kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo. Jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana, tukiri mu ishamba hari itegeko ari rya rindi akaruta kandi karakamira birakabura. Ibyo nyine nibyo bitobaye, ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo, bakagirira n'abo bamye bakorana, nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratumba rya teka ryononekara. Ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe, oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu. Byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa, kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose. Baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose, niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe, kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi, yo yukuba yukusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadumwa kuri tokini inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye urundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Eklezia Katolika ko akihari ari iki ntandaro niki
imbere kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo jewe nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aziwanje honyine kumubanye ntagende kururi ya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusure ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi uherega Jean Pacifique.
Mwerewe neza mpinda baramutse mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka.
Akabazo kawa
akabazo ahuko na anungo kwa akabazo ahuko na shanka hanini na angichi umbiro chanyi chitechelezo chanye umbiro chanye changu chitechelezo chanye kute mwko igihugu cyangwa kugira ati butabikanye butundi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nabo tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tangi bitekere tubagenda bungura na ibitekerezo bagitanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma abadiko baragerageza kumva ko Jure bumwumva hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno musi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nico mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyene bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu canke mu byaranje canke umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba bari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abatu badutekereye ata manoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza ico nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyotwe dufise nico gituma rero nico choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Jewe merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe byitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tuteze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura bikumvikana.
Ubwo ntiyarahije gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbejeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coja hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi nte ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa u Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mu kivuga ku ikici impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
no kuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo numuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho tantu taza zamkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yami imeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewele mhagira ni nukuru uru jero ni habuze uburyo bwo gushika kuciyumviro ciza kuciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira mukundi kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyirana none mu nama ugira ngo nubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe bigoheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe kumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakibure soko tubarusha ubwenge oyaye soko kandi twoba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kagengwano zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje kwashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu ntabindi twishimbirije
murakoze cyane hama gamusenyeri sinzi ko muravyumva rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni ekleziya katolika muri rusanga umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nk'uko ivanga muri politique canke politique irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana
nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu nabumwe na ruhandi na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nico gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka
murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye hama akabazo kawe
murakoze boshe ndabahaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane gose nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sinza guteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha hanye mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga izo turazikurikira cyane gose nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo canje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banke kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho mukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari ico baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu
ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera
urakoze cyane Didier ubwire umuse mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukure kuriranira ukuri n'ukure kuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba cyane nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagiye ndabibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyuganiye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyuganiye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja gutondana ivyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingenye igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha gatatu cy'umuhisi Petero nkuru nziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Urundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cyake ndi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana nashaka iho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira no ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyenicyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekereye abatwumvise tuhere kubategetsi gushika ku kubanyagihugu tugaca muri za mpunzi nabihebeye imana nakahe
yemujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyarizo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyuko bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana twihuta ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri kumugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukamwarigeze no gutwara inama y'Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzineza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera ducira mwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.